iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda isamiranira i Washington DC. Uno munsi ni tariki 19 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na 17 muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Niwo mwanya ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Inyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro imigambwe hamwe n'imigwi imwe imwe ivuga ko uwo mugwi utayegereye kugira itanga intererano yayo. Muri iyo migwi harimo imigwi y'ugwaruka, bamwe mu baserukira abandi mu migambwe itandukanye bavuga ko mu bikwiye guhinduka nuko hakwiye kujamwo amategeko ajanye n'uruhara rw'ugwaruka mu ndongozi z'ibisata bitandukanye by'igihugu. Aho ni mu gihe bavuga ko abakenyezi babashijwe kuronswa ibice 30% by'ubuserukizi mu nzego zitandukanye. Abandi barashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu, bakavuga ko baronkejwe ibindi bibanza mu nzego zifata ingingo boshima. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi, kiganiro muri isanga, mwese murahawe ikaze.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Inyuma y'amezi atandatu umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu kugira wige ingingo zohinyanyurwa mu ibwirizwa shingiro imigambwe hamwe n'imigwi imwe imwe ivuga ko uwo mugwi utayegereye kugira itanga intererano yayo. Muri iyo migwi harimo imigwi y'ugwaruka, bamwe mu baserukira abandi mu migambwe itandukanye bavuga ko mu bikwiye guhinduka nuko hakwiye kujamwo amategeko ajanye n'uruhara rw'ugwaruka mu ndongozi z'ibisata bitandukanye by'igihugu. Aho ni mu gihe bavuga ko abakenyezi babashije kuronswa ibice bigera kuri 30% by'ubuserukizi mu nzego zitandukanye. Abandi barashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu, mu babona yuko hakwiye kongera gumwo ibijanye n'ugwaruka mubwirizwa shingiro. Ni bamwe mu batumire bacu mu kiganiro misanga cy'uyu munsi. Ni Jules Manirakiza, umukuru w'ugwaruka gw'umugambwe Frode Bunyakuri iragijya ndadaye, hamwe na Arnaud Irakoze ayobora ugwaruka gwo mu mugambwe Ipona iyobowe na Gashatsi Abel. Ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD bo bavuga ko bashima intambwe ugwaruka rusigaye ruhabwa mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ivyo bakaba babishimira umugambwe wabo washize ingufu nyinshi muri ivyo ku rwego rw'igihugu. Bavuga ko baronkejwe ibindi bibanza mu nzego zifata ingingo boshima. Mbega ugwaruka rwogira uruhe ruhara mu burongozi bw'inzego zitandukanye z'igihugu bitandukanye n'ivyo ababakurira bokoze. Mbega muri iki gihe ugwaruka ruhagazehe mu bijanye no gutorera inyishu ibibazo vya politiki bihanze igihugu, na cane cane mu gihe ONU ibandanya gusohora raporo imwe kuyindi ku Burundi n'ubu i Geneva mu Busuwisi bakaba bariko bariga ingingo zikwiye gufatwa. Ivyo ni bimwe mu byo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Turi kumwe rero na Nancy Mutoni aserukira ugwaruka gwo mu mugambwe CNDD-FDD akaba kandi ari no numuvugizi ku rwego rw'igihugu ku murantunga Nancy Mutoni araza kutubwira idoni dogi ingene aserukiye umugambwe muri kino kiganiro ariko nawe nyene n'ugwaruka mu mugambwe CNDD-FDD akaba aza kuvuga kuvyo ugwaruko goterera mu kugarura amahoro mu gihugu twavuze kandi ko turi kumwe na Jules Manirakiza mu mugambwe Frode Bunyakuri niragijya ndadaye tukaba turi kumwe kandi na Arnaud Irakoze twakira abatumire bacu kaze neza Nancy Mutoni
ndaramukije nawe batumire bandi eka ndaramukije mbere nawe bose ko barakurikirana ibiganiro by'igihugu cy'Amerika
urakoze cyane twakire kandi na Jules Manirankunda mu mugambwe Frode Bunyakuri ragijyanda dai uraho neza
yego menda handashima imana ndaramukije nanje bagenzanje batumire turi kumwe no yanda bakinyana namwebwe madukine ngi cyashikije ngo serukira ugaho kagumugambye sanya Frode Bunyakuri yagijyanda dai
Nawe Arnaud Irakoze ayobora urwaruka rwo mu magambwe iprona uraho neza
ndabara mukije cyane mwebwe mumenyesha makuru Oriane ndaramukije cyane kandi n'abatumire ndaramukije abo bose bariko baratwumviriza mu kino kiganiro
urakoze cyane rwose mbere ko tujya mu kiganiro bagenzi reka tubanze twumve inkuru ya mugenzi wa Cheloge buri kaneza yerekeye bimwe mu byashikirijwe n'imwe mu migwi itashoboye kugishwa inama mu bijanye n'iryo hinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro muri iyo nkuru haravugwamwe na byinshi mu byo biyumvira bikwiye kujamwo bikwiye gukugwamwo mu bijanye n'ibwirizwa shingiro kuko turaza kubiganira ko mu byo tujye kuganira mu ruhara urwaruka rufise mu gutorera inyishu ibibazo by'igihugu dutega amatwi Eloge buri kaneza
Jean-Claude Karegwanda yenzako umuvugizi wa President Nkurunziza yabwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yamaze kwakira raporo ya mbere y'umugwi w'abantu 15 yagenye haheza amezi atandatu kugira ngo bige ingingo ziri mu ibwirizwa nshingiro zikeneye guhinyanyurwa iki cyegeranya ariko nta urakibona atari uwo cahawe muri icyo kiringo umugwi wari umaze ukora abanyepolitike n'imigambwe batari bake bemeza ko batigeze bahamagarwa gutanga intererano yabo Mugabo zabinani imigambwe n'abigenga bose baganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko hari zimwe mu ngingo zimwe iryo bwirizwa zikwiye guhindurwa Aloyize baricako umukuru w'umugambwe hanake n'umwe muri abo
ibwizo nshingiro se biriya no kuri kose ibihugu byose bifite uburenganzira bwo guhindura ibwizo nshingiro ariko ingoro nzo nk'aho muri n'uko rya bwizo ryacu dufise ari bwirizwa ryabonetse habanje kuba umwumvikano abarundi baganiriye ni kuvuga ruko ari bwizo nshingiro abarundi bonyene baganiye gushikaho umwumvikana ingo zojamo n'ubu rero bibigenze nk'uko abarundi bakaganira n'ukuri ntaco buza ko ibwizo nshingiro rihinduka bivuye ku byo abarundi bonyene bumvikanye Abarundi bose ni kuvuga gishwe inama mbere haboneke n'amahoro n'umutekano n'izingorane zihari zihave
mu byohinduka byose naze none nimubona rongoye parena asanga atamugwi n'umwe w'abarundi barukuye gukumirwa
harabibaza ngo umugwi ni mutonya ngo rya ni munini ngo kuyu uye abenshi bavuze uko ngo birakwiye karakaryo rero ko twari arusha ko twosubiramwo abantu bose imigwi yose ikabisubiramwo ikaraba ibwirizwa shingiro rijyanye n'amasezerano y'arusha kuko nta numwe atayemera n'uwo batayemera karakaryo kuvuga ati sindayemera ati igituma ni iki kibujije igihugu gutera imbere
mu bafite ibyo batayemera harimo ubwoko bw'abatwa Vitale Bambanze umwe mu cyabwenge za mbere z'abatwa akaba yigeze kuba n'umukenguzi w'amateka
kiso shingiro rihari kuva rishingwa bava iyarusha twamye tuvuga ko ririmo amahinyu na cane cane ko iki bwizwa shingiro gerekana neza ko umugwi w'abatwa umengo sabarundi bakwijije amategeko ko bandikamwe ko abazoserukira abandi mu nzego z'igihugu cyangwa kurongora Burundi hazuba 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi kubikerekana neza ko umugwi wacu w'abatwa umengo abarundi dukwijije mbere twibaza ko niba ritari bwahinyanyugwe ko ho bari ararenze
umugambwe iprona uturuka mu cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu nawo urabona ibyo abarundi batohirahira ngo bahindure ubu abera gashatsi umukuru wa iprona
aha no vuga nko kubijanye n'inzego z'umutekano les équilibres dans le corps de défense et de sécurité ico nibaza ko yaragera ko ibyo bintu bikogwako kubijanye no kugabangana ubutegetsi dufatiye ku barundi ingene bameze aho naho nyene twibaza ko ikintu cyose kuba kiza guhonyanga amasezerano yarusha mu mugambwa badasigana iprona nitwogishigikira niri hunyanyogwe mu ntumbero y'ukwikwegera ko kwibungira ko ku mugambwe uyu canke bwoko ubu canke buriye
kugira iyo migwi yose ibane mu mahoro runani mizero y'abarundi ruratanga kimwe mu gitoko mwakomwa Leopold Hakizimana umwe mu bashinga amateka b'urwo runani
amasezerano yarusha bene biza shingiro bari bavuze yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu bya bibiri je nkibaza yuko batihenze kuko bari bafatiye kuvyo babona haba mu bihugu duheranye birimo demokrasi haba no ngahi wacu burya demokrasi by'ukuri ntwa rusangi birafise ikisigura gusabikanya ubutegetsi ubutegetsi rero hatabi by'amamanda byaba buguma mu minwe y'umuntu umwe canke y'umugumwe wa politiki ya demokrasi twe nitubona yuko biri kuri ubahirizwa umuprezida akagira amanda zibiri akabisa ubundi ntibisigura yuko umugambwe wiwe uba ugiye ku ruhando cyinze mugabo no mu mugambwe hagati harakeneye yuko haba kuzaraba ibisabizikanya by'abategetsi tukabona yuko byo tuma demokrasi yariyo nka rusange ishinga imitsi
bari cyako nawe hari ibindi bintu yibaza ko byataye igihe
duhereye nk'uko urabona ko habaye amatora hacaba ingorane n'utuyumvira ko seni yo kwagugwa hakaje nk'abantu benshi ku buryo ibase ni nziza idasubira gutera amakenga nk'ubu urabona igihugu kugira ngo gitere imbere gifise inzego nyinshi zidakenewe zagiye kugira ngo igihugu kibyuke ko cyari mu ngorane ivyegera biri by'umukuru w'igihugu ntibikenewe n'inama nkengo z'amateka nkajya kuri twebwe je ndabona ko idakenewe kuko hari amateka meza igihugu kimeze neza umushikiranganje wa mbere cyangwa inama nshinga amateka zirakwiye kuko bagira umurundano w'inzego zitwara amahera y'abanyagihugu
umugwi uko igingingo zohinyanyurwa mu bwizwa nshingiro ryo Burundi wari waharukiringo cy'amezi atandatu congerwa rimwe gusa ikindi cy'amezi abiri ubu aya mezi abiri wongewe niyo ya nyuma uwo mugugizwe n'abantu 15 bari mwanye politike ava mu mashyirahamwe yigenga ubuserukira abatwa n'urwaruka hamwe n'abo muri leta eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Harakoze cyane mugenzi wacu eloje buri kaneza yaduteguriye inkuru mu yindwi iheze kubijanye n'ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro nuko hongewe ko amezi abiri ku mugwi uriko uriga ico kibazo tubwire rero ko turi kumwe n'ugwaruka uno munsi tukaba tuko turaraba ingene ibibazo vyoterwa umuti n'ugwaruka uruhara rwago mu gihugu turi kumwe na Nancy Mutoni mu mugambwe SNDFDD ruko butegetsi turi kumwe kandi na Arnaud Irakoze mu mugambwe Ipona turi kumwe na Jules Manirakunda mu mugambwe Fodebu Nyakuri iragijya ndadaye Nancy Mutoni uri mu gwaruka go mu mugambwe uri ku butegetsi ariko kandi wabanza ukatubwira ukabwira abatwumva ayandi mabanga ushinzwe mu mugambwe uri ku butegetsi urantunga mu kanya na yatsitaye ko gato
Oya ntacho igikuru cyo nuko mutakihenze ko nuko ndi mu mugambwe SNDFDD icyo nico gikuru imbere y'ibindi byose hanyuma izo santwe nzejwe umunyamabanga w'ubwo bw'igihugu araba guhanahana no kumenyesha makuru mu mugambwe SNDFDD nkaba ngiye no mu muce ugwaruka cyo mu kambi
urakoze cyane duhereye kuri wewe nyene ugwaruka kuri mwebwe muri mu mugambwe uri ku butegetsi cyangwa kugwaruka muri rusange rufise uruhe ruhara mu bibazo vya politike mu bijanye n'inzego zifata ingingo uruhara gugwaruka n'uruhe
uruhara gugwaruka ni runini cyane kandi ntangere kubera dufatiye ubwambere na mbere hoho no ku bwinshi bw'ugwaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi byumvikana yuko ijwi ry'ugwaruka rinda kumvikana ku buryo ugwaruka rukora rukora ibitandukanye kandi rugakora rukugiza amategeko kandi tukaba dushaka no kwerekana ko ugwaruka rufite inguvu nyinshi rurinda gushira mu guteza imbere igihugu aho rero nkabanza ndashima yuko ubu muri ino myaka kuva umugambo wa CNDD-FDD ufashe ushikiriye ubutegetsi haragiye amategeko menshi ashyiraho yorohereza ugwaruka ku buryo ugwaruka rushobora kuba ruja mu nzego zifata ingingo reka mbere murazi ko n'ihuriro ry'ugwaruka inama nkuru y'ugwaruka ugwaruka rwose rw'urundi ruhurikiyemo kuva sikishayiduru rwaje mu gihe umugambo afite CNDD-FDD uri ku butegetsi ikindi naco ni uko uruhara rw'ugwaruka mu nzego zifata ingingo ugaruka ruri mu nzego zifata ingingo ibibazo byago birumvikana kurusha ibibazo by'ugaruka nabyo maze ni byinshi byaba ari ibibazo bijyanye no kubura akazi byaba ari ibibazo bijyanye no kuronswa ubuzi isunzwe muri ibi bicanye ziye umva uruhara rw'ugwaruka ni runini cyane kubera ugwaruka rusanzwe rufise ubumenyi butandukanye gushyira mu gihugu hama igihugu kigatera imbere kandi nk'uko mubizi abantu benshi bagiye bagira akamaro haba mu Burundi cyangwa ku isi babikora bakiri mu muco w'ugwaruka ntibarindira ko bakuzikana kugira ngo bashobore gukora ikintu kiboneka wibuka nk'uharanye nayo kubukira mu Burundi yabikoze akiri muto yabikoze akiri ugwaruka mwibuka na Mifin Dada yarakiri muto araharanira demokarasi y'igihugu urumva ni ukuvuga ko ukiri muri uwo muco w'ugwaruka niho uba ufite ingufu ufite n'ububasha n'ububangutse bukwiye kugira ngo uterere igihugu uruhare rwo kugwaruka mu guteza imbere igihugu haba mu bya politiki cyangwa haba n'umunsi guteza imbere iby'ubutunzi ugwaruka rufite ikibanza kinini kandi cyiza nibo bafise n'ingufu n'ubumenyi buhagije bukiri no ku bukigezweho na cyane cyane kubera hajya n'ibyumenyi bigenda bitera imbere ubugwaruka rufise n'iyo nako karusho ko kuba bafise ubwo bumenyi bw'ubuhinga bwa none bugezweho uburyo barushije mu guteza imbere igihugu bigana biboneka cyane nk'umwimbu ku gihugu
birumvikana. Duhindukire duhakaryo na Arnaud Irakoze mu mugambwe Iprona. Arnaud, twiheje na kahise ku mugambwe wanyu mwamye mufise umuhari w'ugwaruka, mubona uruhara rw'ugwaruka muri politike y'igihugu ari uruwe?
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ugwaruka rurafise uruhara rukomeye cyane muri politike, murazi bwa mbere na mbere yuko ugwaruka ahanini ari rwo rwinshi. Uravye abantu bagize igihugu canke bagize isi yose, ugwaruka ni rwo rwinshi. Hama y'ugwaruka rero ruzaraja mu ngingo mu nzego z'ingingo mu nzego bafataye ingingo z'igihugu mu nzego aho ugwaruka ruteza gutanga ijambo kugira ruserukire, urabona yuko intererano yago ibishemeye. Ibyo tubibonera cyane cyane mu ntererano yago, mu nguvu rufise kugira rushobore kubaka cyangwa gusambura, mu nguvu rufise kugira rushobore kuhingira ibidukikije. Murazi ko ugwaruka rwinshi rushobora gukingira ibidukikije, nk'ubu tuvuga tuti reka tugire umugambi wo gukingira igihugu ibidukikije. Urumva ko ugwaruka arirwo rwinshi ariko rufata iya mbere kugira rushobore gukingira igihugu, rushobore guteza imbere igihugu, rushobore kugera byo ishusho y'igihugu ishobore gusa neza. Hama rero twebwe murazi neza yuko mu mugambwe wacu n'ubutanguje kandi barundi ntaya kwikukira y'urwaruka. Ugwaruka rero ndi ntabanduka, uruhare rw'ugwaruka ni ntabanduka mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'umugabire. Mbere twebwe umugambwe wacu barabihanye na cyane, bazi ko n'ubunye tuko turahimbaza nyaka 56 turonsitsinze mu 1961. Ugwaruka rero rukaba baruhariye umunsi wago, ukaba uyu mwaka akaba ari umwaka w'ugwaruka, kuko umugambwe waratahuye neza kandi nuko wamibigira. Urabona neza ko ugwaruka rufise ico guhoterera mu kubaka igihugu, mu kukomeza ubutunzi bw'igihugu no kugira igihugu kigira ishusho nziza mu makungu n'ahandi.
Murakoze cyane. Duhindukire kuri Jules Manirakunda. Manirankunda, namwe naho mutari mu nzego muri iki gihe murafise igitigiri cy'ugwaruka kitari gito, muyobora kuri mwebwe nk'umugambwe Frodebu nyakuri ugwaruka mu ruha rufise uruhe ruhara nk'uko nabajije bagenzaho?
Ego me mbanje kubashimira kandi nanje nkengurukira bagenzi banje ku byiyumviro biratyo byiza bamaze gushikiriza, ndetse no yanshimira ni radio y'i Amerika yongeye kutwiyumvira aho nk'ugwaruka fitika dushyize natwe ku ruhara rw'ugwaruka ku bihanze ubuzima bw'igihugu muri rusange. Nshimira n'abanyagihugu bari mu gihugu bahaye basimbura. Rero nk'uko mubivuze uruhara rw'ugwaruka mu mugambo wacu abanyafurika yagigandadaye intangere, ndetse no kugwa w'igihugu rwose abona yuko rero ugwaruka rwari rukwiye kugira ikibanza kibanza kikwiye kibereye, haba no mu izi nzego zitandukanye. Nk'uko bagenzi banjye baza babivuze, abagiye barakora benshi bashyika ku ihangiro ry'ibimabiko wasanga bakoranye n'ugwaruka, ndetse yaba ubugomba kere mbibu mbanyo tanga zagomba ukoli chiza rime rime viti zibaruka aliko awagoma kere mbibu mbanyo miki jihena wa kijijiseye jani kiyemana bivonyi uko atachojatu za miyakala malila pero sima kuri wagenza anje awako ziliko wa vijensi yebila sima wagenza wali waki mumogu gwaruka kwa rabuwa ko uwitu gwaruka hamujogo chobo rumbi ni henu yango ni hose
Jule kibazo telefone yawe yakiragorana gato uduze ijwi ukaguma hamwe
Ego muri iki gihe rero nako ndavuga nti ugwaruka sindi ko munyumva neza
ubu turakumva neza
Ego nako ndavuga ko ugwaruka bakunda gufata kwa umuntu afite imyaka ya gati ya 18 n'imyaka 35 hamujima bige ugo rero cy'Burundi tukaba tuzi yuko kugirango ugwaruka urunaruri ya ushobora kugira ijuru kure nuko ushobora kuba ufise aho uvugira ibyumviro bya bigaseruka rero izo nabyo kugira biseruke ugira aho bivugira kandi hazi n'amategeko ndetse kongera ukabikora uri kumwe n'abandi wumva ko wisanzuye ubundi ukimenga ugwaruka n'ubundi mutse w'abarundi utariko urafatwa nk'abandi
ni byiza cyane kino ni kiganiro k'ijambo abanyenye biradije ijwi rya Amerika mu kanya turaza kubaha ijambo ariko tugaruke ku kibazo tuje mu idonido y'ivyoja mwibwirizwa shingiro ko hongewe ko amezi abiri uwo mugwi watowe n'umukuru w'igihugu duhereye kuri wewe Nancy Mutoni mwibwirizwa shingiro mubona hoshigwa mwiki kubijanye n'ugwaruka hari ico musaba cofasha kugira ngo ugwaruka rugongere ruseruke kurusha
Ego, ugwaruka ubwambere na mbere nk'uko nabishikirije ugwaruka rurafise ikibanza cyiza mu nzego kandi ikibanza habwa n'amategeko hari amategeko menshi yorohereza ugwaruka mu mirimo yayo ya minsi yose mugabo nk'ico twobona tuje mu bwizwa shingiro rikorera nk'inyanyurwa muradiko n'urya mugwi w'abantu 15 harimo uduserukira nk'ugwaruka twese urumva umuntu yose yiganza nuko ndangura ku butegetsi ngo tubishikiriza ibyo hanze hariho urumva uwo mugwi hariho ijya nama nk'uyugwaruka kandi azi ko yatubajije tukayishikiriza ibyiyumviro tubona birashe byoja muri iryo twirifa shingiro rikorera nk'inyanyugo kandi tuba twaduserukira neza kuko ibyo twamye tumushikiriza nk'ugwaruka yarabishikanye imbere kandi n'ubu ibyo twamubwiye yoshiramwe mu gitwirifa shingiro tuba twabishikana mugabo na cyane cyane nk'icyo twashimikiye ko nuko iyo nama nkuru y'ugwaruka nayo yoja mu gitwirifa shingiro ikaba inama yemewe ishyirwaho mu gitwirifa shingiro kugira ngo mbere igire ijunda bikomeye kurusha n'ahandi ari ibyo kujya mu bibanza haba mu bibanza mu gutorwa cyangwa ku ntonde ibyo urumva ni nka twebwe nk'imigambwe ni nka twebwe mu migambwe yacu turinda kubyitunganya ko ku buryo ugwaruka nabwo rurumva ikibanza kibereye ndashima mbere ko nk'umugambi wacu ugwaruka ku ntonde ntiturinda kubibwirwa rwamaruriko nk'uko mwobwe namutabiraba no munama nshingamateka ugwaruka mu bashingamateka bakomoka mu mugambi cyo DFDD harimo ugwaruka rwinshi hanyuma rero ibindi nabyo urumva ari ibyo bijyanye n'umugambwe ibyo usaba naho nyine turazitutu uduserukira nk'umugambwe muri uwo mugwi washizeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rubwiro nk'inyanyure ibwira ibya shingiro tukaba tubateye intege ko bubandanya bakora bajya imbere bumva ko bungirijwe n'iminsi babandanye rero bumviriza abenegihugu kugira ngo abo bariko barashikiriza ko batumvirijwe amajwi yabo nawe yumvigwe ibyo byumvira ibyo bifuza ko bijamo bijemo kugira ngo tubandanye twiterera imbere nk'igihugu cubahiriza amategeko nk'uko mubizi tubandanye dutera imbere tubandanye tuja ku rugezo rwo hejuru mbere muvuye kubahiriza n'amategeko
Jules wewe mu mugambwe Frodebu nyakure ikintu mubona mwoshikiriza ko ari ntangira igikwiye kongerwa mu ibwirizwa shingiro ubukorerekorera hinyagurwa n'iki ku rwego rw'ugwaruka
Ego ndabashimiye cyane kwa bakandi kanya mumpaye. Ego nkuko umugenzi wacu Nancy Ninette Mutoni abivuze muri CNDD-FDD yavuze ko ndetse iwabo mu mugambi nabone bavuga ikibanza gikwiriye urwaruka. Ndetse na twebwe umugambi wacu nuko urwaruka twarushyira imbere ni nago mbere ngira ngo hanini ugize abanyagihugu benshi mu gihugu cy'u Burundi umuce munini ugizwe n'urwaruka. Rero bisigura ko tupfo buri cyo dusaba ngo barabe icyo boshyiramo muri iryo bwiza nshingiro tutomboye duhiriwe duhishije ko baraye babongeye ayo mezi abiri nyibaza yuko nk'uko abarongo imigambi itandukanye mubona bagiye barabivuga imigambi ishika hafi 10 iri ku bikorwa uno munsi kandi ikora neza ntihenzira arenga ariko ndabona habuze bakeye baroyize muri Nake baje nabo muri Parena n'abatwa barivugiye ku ruhande rwabo novuga rero natwe nk'urwaruka turafise icyo twasaba. Abakenyezi batwibaruka ba mama bacu baragiriwe bakwe barahagwa ibice 30% ariko nabo bavuga ati natwe n'ibyo bice ntibidusiye ariko umwe n'ibyo biramaze bo barabona bati turafise n'izo kandi tusa dukorera ko. Rero uko ibwiza shingiro ryahahora ribivuga riravuga yuko hari amakota ya sasani tusa hutu kahanti tusa ibice 60% by'abahutu n'ibice 40% by'abatutsi. Nasaba jewe nanje nk'userukira urwaruka rw'abandi mu mugambi kanya Fede Bunyakuri yuko boraba igice gice bagenda barakura ko kuri izo 60% n'izo 40% bakaraba ikindi gice cy'urwaruka kugira ngo urwaruka niyo turi muri iyo politike tuyijemo twumva ko turi sur de nous-mêmes kuko amakosa yabaye twarayabonye aho urwaruka rushobora kuba manipiye pale uyu n'uriya kubera rugenda ruvuga ngo naka naka azoma ugatumenga nta nguvu rufise aroke urwaruka nibwo rufata imisozi rugenda kwigisha ibyivugo by'umugambwe gutwara amadarapo hageze ibi nabiri urwaruka usanga aribyo ruri imbere. Rero nasaba ko boraba natwe naho koba kenze kusa ugasaba igice cy'abamama bacu kogashima ariko kakaba kandi cyo tukabona yuko kavuye mu masezerano ndetse kavuye no muri byiza nshingiro zifite ibiregisa. Rero ndashimira mugenzi wanjye Nancy Ninette Mutoni yavuze yuko muri iyo komisiyo y'abantu 15 bari bakoze harimo ubuserukire rwaruka donke inama nkuru y'urwaruka. Iyo nama nkuru y'urwaruka nibyo turayiza ariko ntiturabona neza ibikorwa bigaragara twanasabiraho na leta mboneye kubisaba kugira ngo leta itwereke uruhara rw'iyo nama nkuru y'urwaruka n'ingeni yacu tubone neza kuko nk'ubu miri bwiza nshingiro mubona atari uko babongeye iki kugira ngo uwo mukuru w'inama nkuru y'urwaruka azava agaruka akatubaza natwe abajene bo mu migambi itandukanye yewe sinigeze nkumva umuntu ampamagara ngo ile nk'ubuserukirwa kwa muganga usanya Fode Bunyakuri terera nawe kugira ngo rero nanjye ndi muri kumwe n'aba baze no bavuga yuko batabajijwe nizere ko rero muri iki kiringo abijeje kubitunganya bose yumviraho natwe ntidushime turasaba tukagira icyo tuvuze na karengaho y'inama bigira Imana.
Urumvikana, urakoze cyane. Mwanya muto cyane Arnaud, nawe tuguha karyo mu ibwirizwa shingiro rikoreha nyegurwa nk'umugambwe iprona mwifuza ko hashigwa mwiki ko hakugwa mwiki kuri mwebwe.
Murakoze gusubira kumpa ijambo. Natwe mu mugambwe wa dasiga na iprona turemeza cyane yuko uruhara rw'urwaruka mu buzima bw'igihugu mu nzego zifata ingingo ari ntangere. Icyo gituma natwe tuvuga tuti imibwirizwa shingiro bobo bariko baragira bokomeza cyane rijya ihuriro ry'urwaruka. Urabona hariho ihuriro ry'urwaruka ariko turi kugira rugira ingufu, turasaba ko ubugira icyo bita Conseil National de la Jeunesse bikajya mu ibwirizwa shingiro. Murazi yuko ibwirizwa shingiro yari bwirizwa nkoramutima ku buzima bw'igihugu. Murazi n'iryo bwirizwa shingiro yuko inzego ziba ziriyo zihabwa ingufu cyane. Ibyo byotuma hariho Conseil National de la Jeunesse biri mu bwirizwa shingiro, byotuma urwaruka rugira urwego ruhuriramo rugatangiramo iziyumviro rukomeye rukabona ko rufise ingufu. Kandi byotuma nabo bose bo bavuga ati kumbure hari wavuga ati bitubona uruhara rw'iryo huru ryo gukora bona ko ibyo ariko iyo biri bizwiza shingiro boronka uburyo bukwiye boronka inzego zikwiye zirashobora gukora neza zishobora gushimisha urwaruka. Hama nk'urwaruka kandi rwo mugabo ndasigana yitona, turasaba kandi yuko ibyo bwiriza shingiro yo kolera cyane kuma kuri ya koro ya Arusha kuko urabona ko yagize cimara kugira abarundi bashobora kubanywanisha tubasaba yuko ngo zimwe zimwe zatumye abarundi banywana zogumamwe kugira amahoro agume abumatiwe mu gihugu ama nkuko abandi babivuga ugwaruka iyo userukiwe cyane mu nzego zifata ingingo zashobora gushikiriza ibyiyumviro byoje icyo cyuma tuvuga tuti bishobotse ari amabwiriza bita edwards organic direkeza igiriza shingiro bishobotse bo zitegekanya migiriza shingiro nkagize bya code electoral bagafasha cyane kugira imigambwe yumve yuko ugwaruka rushobora kuja ku ntonde mu bambere mu ntonde z'abitoze ibyo mbere ndabikwenguruka cyane mu mugambwe wacu naho batorinda barabishiramwe naho bishoboka ku bandi iyo mugambwe wacu barashoboye gutaruha ragugwaruka mu buzima bwa politike mu buzima bw'igihugu aho usanga ugaruka ruserukiwe mu nzego z'umugambwe kuva hasi gushika hejuru mbere ugasanga no kuja ku ntonde bigorohera kuko ziba ziriko zirakora reka nago nigo rwishi umugambwe kandi ngo rushobora kwitoza ukitorera n'abarurongoye
murakoze cyane rwose nkuko nabibwiye n'ikintu n'ikiganiro gihiga ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika tubahe kajambo nawo nyene ariko turaza kugaruka mu bijanye na politiki y'igihugu muri iki gihe haravugwa raporo ya ONU kubijanye n'ubuzima bw'igihugu ubuzima bwa politiki y'igihugu cy'u Burundi turaza kubigaruka ko twumve ico mwebwe ugwaruka mu bivuga ko kuko ntitworeka kutabivuga ko kuko harabaye n'imyerekano yamiriza ishigikira iyo raporo turaza kwivuga ko makanya kari imbere ariko tuje ku mirongo duha kanya na Jonathan agira icyabajisha nk'ashashikirije wiriwe neza Jonathan
ego niriwe neza
urakoze kwihangana ku murongo
ego namwakoze
duka kwijambo
je cimviro nagomba gushikiriza ndiko nditegereza sino havu mvuga yuko mu nzego zifata ingengo mu gihugu cy'u Burundi ugwaruka ruserukiwe ahubwo nagomba gusaba yuko muri iryo bwirizwa nshingiro rishasha baba bagomba gushyiraho yuko boshyiraho ibitigiri na byo nyine by'ugwaruka byoba biserukiwe mu nzego nk'uko n'abandi baserukiwe kuko turumva bamwe bavuga ibice 30% abandi mirongo n'abandi 60% akabaho ibitigiri bizwi by'ugwaruka mu nzego boba babahaye hanyuma ikindi nagomba kuvuga nuko abanyepolitike batanga ibyiyumviro bitandukanye ku bijanye n'ibyo hinduka mu bwirizwa nshingiro nagomba rero kubasaba batubwire abo batumire nabo nyene baje ikintu boba bagiye gukora kuko hariho byinshi bimwe bimwe usanga abanyepolitike batahuriza ko batubwire ikintu boba bagiye gukora ku buryo icyo bwirizwa nshingiro iyo gira guhindurwa hari ibintu bafise bahurirako kuko kenshi iyo bagiye kutagira ibintu bahuriye ko iyo bimaze kuboneka ushusanga bagenda kongera kwikora kuri uko gwaruka ugasanga ibintu byinshi birononekaye kandi uko gwaruka gateka kabo kakaba kariko karononekara nagomba rero kubasaba yuko bokora ibintu bashobora kugira kumvikana ko kugira ngo habu gwaruka canke abagize uburundi bose kuba mu mahoro nica cyumvira nagomba gushikiriza
cyumvira cyiza cyane Jonathan urakoze cyane duhereye kuri Nancy muriteguriye nkuko Jonathan bivuze muriteguye ko mwoja hamwe nk'ugwaruka naho muva mu migambo itandukanye kumbure muri yo conseil des jeunes muri yo nama y'ugwaruka mushobora kumvikana ingene mwoserukirwa ariko muriteguriye kuja hamwe nk'ugwaruka ngo mwandikire musaba akagwi ako kagwi kugira ngo gashire ko neza na neza ibitegire mwoserukirwa mu namashinga amateka canka handi
ego urumva ugwaruka dusanzwe dukorana dusanzwe dufite ibyo bisanzwe biduhuza kandi kandi noneho si n'ibyo byonyine no ku kivi hano mu Burundi reka mbere n'ubwo haba ari mu manama atandukanye tujamwo duhurirayo turi tuva mu mice itandukanye kandi n'ibya politiki tutabihurije ko cyane mugabo ntibibuza yuko ku bibazo bijyanye n'ugwaruka tubihuriza ko kandi tugashyira imbere intego y'ugwaruka n'ingene ugwaruka bwo kwisununura wari ugateza imbere bigiye bakunze kwitwa réinsertion socio-professionnelle ku buryo ugwaruka rwacu ubona ko neza neza rufite icyo rwiko rurakora na cyane cyane bimwe dusanzwe tumaze nk'iminsi byo guhamagarira ugwaruka gukora akazi kwikorera akazi gukeya akazi bakora bonyene imwe mu migambi
bakikorera utwabo
bukwikorera utwabo mugabo akaba ari nabo banyine akazi ari bo bagatanga bagabo bati twe twashyizeho ishyirahamwe ryacu nk'urwaruka twagize nk'una koperative cyangwa twagize ishyirahamwe twagize isosiyete turatanga akazi natwe nk'urwaruka ari urwaruka ariko turatanga akazi ni gake baduza kwiyumvira abandi baduhe kurwaruka bagenzi babo icyo rero turagishimikira ko cyane turatera intege cyane urwaruka reka mbere tukanasaba yuko bakarishyiriza ubwenge kugira ngo bamenye ingene batunganya imigambi ingene bashobora gukora imigambi yobungukira muri kazoza ka hasi reka mbere murabona ko ubuhoho bivuye kuri izo nama twama turiko turakora kuri izo ngingo twama dufatira hamwe nk'urwaruka urabona ko leta yanumviye urwaruka igashyiraho hagiye kujaho ikigega kizofasha urwaruka kwisumurura mu migambi yabo nshiza rero kumva ko n'ikigega kizojaho ya migambi yahora ibura amafaranga yo kuyirangura bakadindiha bakazigararonka natwe dusanga turasahiriza mu migambi yabo iterambere kubera twarabonye ko urwaruka rutari hamwe rutari mu migambi rutakorakora ibintu biruteza imbere ni hahandi rero usanga hariho abantu baduciye mu byahumwe bagafata urwaruka bakarujyana mu bikorwa bitabereye bakarujyana mu bikorwa byo gusambura igihugu kandi ari byo nguvu igihugu kiba gifite umva rero ni nk'ingingo n'ingendo nziza yo kugumiza urwaruka ku kizi kandi bakaguma bakunda igihugu bakorera igihugu kandi baterera inguvu zabo n'ubumenyi bwabo bukaja mu kubaka igihugu hakuja mu bisambura igihugu.
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Arnaud yavuze yuko inama y'urwaruka ikiye gukomezwa ni nk'icyumviro nyine Jonathan nawe nyine yagize mu kuvuga yuko iyo nama ikiwe kumenywa ikaja mu ibwirizwa shingiro kandi igakora izwi. Nawe Jiro wari wavuze yuko hakwiye kuba ibitigiri bitomoye by'uko urwaruka ruserukiwe ni nk'icyumviro cha Jonathan nyine. Tubandanye rero tuje ku murongo tubandanye twakira abandi. Jules Mantunga Sekuture nawe nyene rafise kibazo cyangwa icyumviro Sekuture duga ku ijambo.
Murakoze ku ijambo. Ndicyo ngo makwivuga ko yereke guhindura ibyo bashingiro n'ibyari bibiranswa. Mugabo uko bagomba kubyihiranya bo nyene
bande
aba bari ku butegetsi nyene bagomba kubihindura. Urabona ko hari imigambo yatuze yuko batayibakije iyo komisiyo mukuru y'igihugu yashyizeho ngo ingorikize yonyine ngo ntiyabakije abandi banyamigambwe rero ni bibi gukora ikintu wenyine ni hamwe gishaka itemegwa iza rero kugira ngo mbere n'ubwo rwaruka rubisatisife bari bakwiye kurushyira hamwe narwo nyine ugaterera icyumviro cyarwo rurimwo kandi ari kose apana yuko usanga hari urwaruka rumwe rwo mu mugambwe umwe watanze icyumviro naho kiba ari cyo kubera uribuka ko Gandhi yavuze ati ibintu byose ukora naho uba uri kubikorera jyewe ntarimwo naho biba byiza sindabyemera riba ritandaba ni rero nimba babona yuko hari ibintu bagomba guhindura kugira ngo bagire byiza ntibashyiremo bose na cyane cyane urwaruka rwoko urabona ubushomeri buraturembeje cyane dufite byinshi twovuga rero nagomba gukebura rero nk'uko nyine ibintu byose bakoragira ntibabifatanye n'abandi bareke imigambi yigenge yindi nayo nyine ikore hanyuma turebwe abanyagihugu bose tuzoshimira tuzomushyiraho nta ngorane kandi ibizwa shingiro rihinyuranyijwe neza apana se bindi bagira iharusha bagafitamo ingingo zopfuzanya zikazita kudutera imvururu muri bemere kenze mwarabibonye barihinyanyure neza cyane niyo ntererano bagomba gutanga. Murakoze.
Murakoze cyane Sekuture. Duha karyo Jules mu mugambwe Frode w'inyakuri kuri icyo nyine Sekuture avuze kuri mwe mubona ho kogwa iki kugira ngo iyo nama y'ugwaruka ikore neza ishiremo bose kuko avuze ati twebwe twumvumenga twe ntitwahawe akaryo kugushikiriza ibyo twiyumvira mubona ko uwo mugwi wokora gute inama y'ugwaruka.
Yego me ndashimiye kuri bagenzanje bagize umwanya bariko barakora n'ibyumviro byiza bariko barashikiriza. Ego kukiwazi wa mumbajije nyakuwa wa Oriane nuko ijombo na ijohi nyanyi wa mwibiza nshingiro nivyo mugenzanje ahuno yagarutse ku masezerano ya Arusha hariho imitsi imwe iri mu bigize amasezerano ya Arusha bosaba ko batohinyanyura kuko ariyo byabaye ishingiro ya demokrasi mu gihugu cy'u Burundi ari nayo tuvugiramwo ndetse na nyakubahwa ndaga Emeritio ariyo yapfuye azira ibyerekeye equilibre de genre na etni muri record de défense et de sécurité bijya n'ibintu bakenera kubwirizwa kugumiza kujya harimo n'ibindi byinshi jewe nibaza ko ntarashika ku butegetsi
boneza ariko hari uwo vuga Jure ntaguciriyemo hari uwo vuga ati kubyuvuze yuko bitokuye guhinyanyugwa hariho umugwi mwumvise umugwi w'abatwa uvuga ko utaserukirwa bikwiye uwo niwo habwa akajyo guko mbo hinyanyuri mwizoshingira kugira ngo nabo nyene bongegwemwe mu buryo bukwiye
yego abo bariko arabiro bisaba nkuko natugwaruka no munsi nyumba twiga turabivuga ndetse nana yabivuze ati twebwe iwacu turabona ko buserukiwe ariko habaye amelioratio habaye kukongereza ntitwo bigaya rero abato bariko arabisaba nibaze ko ni uburenganzira bwabo kandi bityo mu mategeko birashoboka hanyuma
tugarutse
bashyiramo kubyerekeye ubuzima bw'igihugu na cyane cyane muri rusange kugwaruka
umugwi wokora gute umugwi w'ugwaruka ya conseil de jeunes yokora gute kugira ngo ikomere
uko mbona yokora nk'uko izina yayo riri urumva yuko ari conseil nama nkuru y'ugwaruka ndetse n'uyongoye mushyize mushinga naye turamuzi kandi akora neza cyane turifuza ko yokorana n'abajene bo mu migambwe yose niko nabivuga hanyuma igihe cyagiye gushikiriza muri biba ariko barahinyanyura arose akaryo akatwakura tugahurira hamwe tukagira ibyo dushikirije burya ururimi rw'umwe ngo rukanwa ifyufyu ariko ibyumviro bibiri na biriya bigiye hamwe havamo ikintu cyiza cyane gituma
Arnaud nawe nk'umugambwe y'iprona hari ico munegura canke hari ico mubona conseil de jeunes ukora ikarushirizaho kugira ngo mwese nkuko jira bivuze mwumve ko muri mwo kandi ijwi ryanyu ryumvikanye
ubwambere na mbere nagomba menyeshe ariko batwumviriza yuko conseil national de la jeunesse hari iyo ry'ugwaruka ariko rikora kandi abajamwo baratorwa kuva hasi kuva mu makomine gushika muri province mbere no ku rwego rw'igihugu ariko twe twavuze yuko igiye mu bwiriza shingiro byoha inkomezi gusumba kuko urabona naho ihari usanga muri akademi y'ugwaruka donc muri ibyo byerekeye kurabangenda ugwaruka gukora usanga uburyo bwago bufise ari buke ko wumva buva muri leta kandi usanga bagenda gusaba ubushikiranganje ariko ari ibaye conseil n'ibwiriza shingiro yoba ifise ingufu cyane mbere no mu ba prévision budgétaire ntabwo ivuga ko ingene byokora bakayiha uburyo bukwiye kugira bushobore kugira neza bushobore gucunga neza ico abajeune academy de la jeunesse hama nomenyesha kandi abariko baratwumviriza yuko ahanini uruhare rwa twebwe mu gwaruka naho boshaka bakabishyira mu gihugu dashinga ariko gwaruka tutarashobora gutahura yuko jewe nk'abasubiza iyumviro bitandukanye n'ibyundi ari itunga tudashobora kumenya yuko dutegerezwa kubaka igihugu dukundana naho tuba tudasanga ibyiyumviro tumenya yuko dutegerezwa kwiga kugira igihugu kigira gitanga umuvu nyinshi kugira abana bige ku buntu kugira abana bivuze bashobore kwiga kuko dutwe kazoza k'igihugu ibyo nitwe bishika ko naho bishobora mu itegeko ariko turasaba ko bije mu itegeko kugira bironke inkomezi kuko ikintu kiri bwiriza shingiro kiba gifite ingufu aho hariho conseil d'orienté conseil économique social kugira ugwaruka ntiruzogira ico rwitwaza ati igihugu ntacyo rwarukore rutarukoreye kugira tushobore kumererwa neza
urakoze cyane nawe Nancy ijya conseil des jeunes hari ico wivuga ko kugira ngo ikomere mwese muserukirwe
ego nibigana nashikirize ubwa mbere ihawe ingivu zikwiriye ikaja mu byiza shingiro ni byiza mugabo ikindi nato nuko ugwaruka rwose ruri mu Burundi gutahura yuko iyo nama nkuru y'ugwaruka ari yabo bagaza bagaterera iyumviro ko hariho n'ugwaruka rwikumira rudashaka kuja no mu nama y'iyo nama nkuru ugasanga abatumye ntibitaze noho tugasaba ko n'ugwaruka rwose rwaba n'urukiye mu mugambi wacu canke mu yindi bwo kwitaho cyane iyo nama nkubigaruka kwa nasanze no mu ngende nari madini kinkora nasanga ugwaruka go mu yindi n'indi migambwe ugwaruka mbere go mu bindi bihugu gushyigikira cyane izo nama nkuru z'ugwaruka mu bihugu byabo hanyuma niho n'izo nguvu iyo nama ibanza kuzikura mu banywanyi bwa mbere na mbere hanyuma rero tugasaba ko no mu mategeko izo nguvu zoboneka hama hariho umunywanyi yarahije gutelefona avuga ko iki kibazo cy'ukunyanyura ibyibya shingiro hoba hariho abariko baracyigungana ngira ngo ngira ntiyakurikiye neza ngira amakuru ntiyamushikiriye nk'uko byategerezwa kumushikira mugabo nk'uko mwari mwabishikirije igena zigitangura uwo mugwi urimo abantu 15 irimo imigambwe yose irimo inzego zitandukanye irimo irimo abakenyezi irimo abagwaruka urimo amashyirahamwe adaharanira ibiciro bya politiki urimo mbere n'abatwa n'abatwa nabo baraserukirwa muri abo bantu 15 baraserukiwe donko umuntu avuze ko umugambwe uri ku butegetsi uri kubabyigungana abo ariko bararengana umugambwe kubera nawe ushyemwo uwuserukira umwe nk'indi migambwe umugambwe userukira n'umuntu umwe muri uwo mugwi w'abantu 15 urumva nta kwigungana birimwo kubera n'imigambwe ikavugwamo na leta iraserukiwe reka mbere n'abigenga baraserukiye umwe ujya mugwe urumva rero ni umugwi uburikiyemwo bose kandi abo bantu bagiyemwo bisunze yuko bafise icyo baserukiye kandi ibyo byo abantu bose ngo kwumvirwa baba ugwaruka baba abakenyezi baba bari amashengero yumva ko
bose baserukiye
urikiyemo ushobora kwerekana ishusho nziza y'igihugu ushobora kwerekana koko abene igihugu bose ashobora kubibonamo nk'ikirore cy'abene igihugu bose
tukiri kuri wewe Nancy twavuze ko tuza kuvuga ku politiki y'igihugu muri iki gihe biriko biraba tukaba dushaka kuvuga kandi no kuri raporo ya ONU iri kuravugwa ko byinshi yasohotse mu minsi yavuye iheze kandi n'umugwi wanyu ugwaruka uri ku mugambi uri ku butegetsi waravuzwemo bamwe baravuga ko ihengamye cyane kandi itavuzwemo ibyaha byakozwe na bamwe n'abandi nk'ugwaruka gwo mu mugambi CNDD-FDD akaryo na kugira ngo mushikirize cyo muyivuga ko irya raporo nabagenza baragira cyo bayishikirije ko irya raporo uyivuga ku iki muri mwake
irya cyegeranyo icyegeranyo giteye isoni icyegeranyo cyakagatiye kugwaruka icyegeranyo gitera icyeyi ugwaruka icyegeranyo cyambika ibara ugwaruka mu Burundi kubera hade nubwo uvuga ati bako bavuga imbonera kure hajya n'ugwaruka bw'Uburundi bwose baba bariko barandika icyeyi baba bariko baracafuza igihugu uwo mu Burundi wese hajya yaracafujwe na kirya cyegeranyo kubera ni icyegeranyo kirimo ibinyoma byinshi icyegeranyo ubona neza ko abantu bagikoze ataneza gifurije Burundi aho rero mukaba mwumva ko kiya bajya ujya mu gwi w'abaje ujya mu gwi wakoze kiya cyegeranyo ni umugwi wagiyeho ku nguvu atakumvikana kugiyemo ubwiyeho ku nguvu ukaca werekana icyegeranyo nka kirya ukubona neza intumbero abo bantu bawushyizeho bari bashaka gushikako niyo ntumbero y'ugufata igihugu cy'u Burundi ko kitari yo gufata inzego z'igihugu ko zitari gufata ugwaruka bw'u Burundi
mu masegonda make Nancy mu masegonda make inyungu zabo ni izihe ububaza bati none inyungu zabo zo kugira ngo bacafuze igihugu ni izihe kuri mwebwe
inyungu zabo murabyibona ziribonekezamo mu gihe baba bashaka gukingira ikibaba abatembagaje ubutegetsi inyungu zabo ni izo nyene zo gushaka kurandura CNDD-FDD uve ku butegetsi ushaka guhungabanya inzego zitorewe n'abenegihugu inyungu zabo ni izo nyene zo kuburabuza abenegihugu w'abarundi inyungu zabo ni izo z'uko abenegihugu b'abarundi batukugera batera imbere bagume yahandi nyene bagume bashyira inyuma nk'ibirenge rero inyungu zabo ni izo tumaze twiyamirije kandi tuba duhagarika kwiyamiriza kwa ni nyungumbi ni atacho mariye arene gihugu kandi ibintu bimwe bishuje igihugu nyuma mu gihe igihugu cy'Urundi kiri ku nzira nziza y'ubutera imbere igihe igihugu cy'Urundi kiri mu nzira nziza y'ubuteza imbere urwaruka nabo abantu bakaguma baguma bacafuza bacafuza urwaruka bakaguma bacafuza urwaruka
akanya dose ego murakoze cyane akanya dose ni gakereka duhe nabagenza akajyo ko kugira ico bavuze kuri iyo raporo Jules mu mugambwe Fred Bunyakuri irya raporo mwebwe mugambwe wanyu mu rwaruka muri kumwe mwayivuze ku iki ko bamwe bavuga yuko ihengamye abandi bakavuga yuko ari kuri kwamye mwe mu bivuga ku iki
yego ndabashimiye nyakuba Haoriana ebwe uko tubibona mu mugambwe sanya Fede Bunyakuri ndetse uruhara rw'ugwaruka ndetse nyuko mugambwe wose ko twabibonye nuko twebwe mu mugambwe wa sanya Fede Bunyakuri turakwiye mu gihugu cyose turasise abatwari ntara uko ari 18 turasise abaserukira abandi mu makomine ariko tukaba twarabonye raporo ya Nations Unies le droit de l'homme ivuga yuko aha mu Burundi bitika yerekeye agateka kazi na muntu ariko twebwe tugerageje kuza tubabaza abagenzi bacu ya nino nubwo tutakunda kuronka ibakwe ariko iyo kashitse turaduga muri interior tukabonana n'abanywanyi bacu tukababaza ingene babona ko ubuzima bw'igihugu bwifashe si baratubwira yuko batekanye mu gihe rero iyo raporo yasohotse twumva umenga yakorotse iva mu kirere ndetse muvuze kwihenganya nanjye nawe navuga ntirahengamye kuko yagerageje kumviriza umucumwe w'abarundi ndetse ahanini nk'uko amategeko y'u Burundi numva bivuga abenshi muri bo bagirizwa ibyaha binabiriye mu byahitiye mu myiyerekano irangiye mu mwaka 2025 mu kwezi guhera mu kwezi kwa kane rero igihe bagiye kubaza bajya ntibaheze ngo baze kuri tele mu Burundi ngo batubaze natwe imigambwe yo muri opozisiyo baba bari ku butegetsi abari mu butegetsi n'abatarimo twagira icyo tuvuze ko tubifate uko natwe ari irementanya mu Burundi ariko ikintu ngaruka ko kugwaruka kandi nshimikira ko kinatangaje kinateye n'isavu nuko bashobora gufata umugwi ugwaruka rero sindi mu CNDD-FDD ariko ndakunda abajene bo mu mugambo CNDD-FDD benshi n'abagenzi benshi inshuti bamwe bamwe nibabyara bacu abandi nibasaza nibashiki bacu abandi n'inshuti cyange abandi n'ababanyi antuka gufata abajene bo mu mugambo runaka bitwa imbonera kure bakaza kubaha terume yuko ari mirise hariho n'umuntu wahoze atwara umugambo umwe ngaha mu iki gihugu yakunda kubivuga ntibiba ndavuga nibaza yuko mirise ijambo ribi cyane
n'ugwaruka ntibyabashimishije
ariko baravuga ugwaruka gutyo ugwaruka tuba tukiri bato iyo baguhaye izina ukarikurira ko hari naho usanga urikoreye ko kubera agashavu kubera babakubwiye amajambo adashoboka rero nkavuga nti ijya raporo jewe munana nandi ko ndabibona mu mugambi wacu n'ugwaruka nibaza yuko baba barihuse cyangwa baba barahenzwe kuko abari Burundi turahabona tube turabona ibiko biraba antuka iyo amatayeri uravuga ko yera
urakoze cyane ikaduha karyo na Arnaud majambo make cyane trophies nundi munywanya rindiriye ku murongo ijya raporo nk'umugambwe y'iprona ugwaruka bw'umugambwe y'iprona mwayivuze ku iki nkuko Jira bivuze baravuzemwo umugwi ugwaruka bagenzi banyu muri CNDD-FDD yuko ari milise nkuko Jira avuze ngo ntibyabushimishije mwegwe muvuga ku iki ijya raporo y'agateka kazi na muntu mu Burundi
ubwambere na mbere mbere ko ngira ico shikirizi nagomba bamenyesha bariko batwumviriza ko mu Burundi hari ituze ridasanzwe amahoro arahari bashobora kuduga isaha zibiri zo mu ijoro gashwi ubwiye Gitega ubwiye Karuzi ubwiye Muhinga rero raporo nkijya mu gihe nk'iki abona yuko ubwambere na mbere yakozwe batarenze kubaza impande zose baje gice c'impunzi hama iyo uri mu gihugu ushaka gusaba ubuhungiro teza kuvuga gutyo ariko barirengagije cyane uruhara rwa leta kuko ntibarubajije ha murabona byinshi byanditsemo ibintu by'ibintu byo mu 2015 hama tuvuga ati nk'umuntu yize amategeko mvuga ati raporo nkijya itaba yumbije impande zose nta kuri kuba kurimwo habariho izindi ntumbero abantu baba bashaka gushikako ariko kandi turavuga ituti aba bita ngo naba expert barakwiye kuza baraba mamanda yabo kugira isura y'igishusho y'igihugu ntibiratose kara kubura ngo ibyandiko cyangwa amaraporo baba bagize nayo mpamvu murazi neza yuko twibutsa ariko batwumviza yuko mwibuka ko habaye ibintu byinshi muri kino gihugu kuva mu gihe cy'imigumuko n'igihe cyakurikiye ituze aho wasanga ku mateleviziyo bavuga ati karuzi hari ibintu bya genocide hari amajambo iyo bari kubarakirisha bagira urudanazo rwa politike bica imbuto abanyagihugu kandi biba badacane cyane urwaruka kuko uravuga ati none aba bantu bavuga ibintu bya genocide bavuga ibintu bya milice bashaka gushika kuki ibyo rero ni amajambo aremereye tuvuga tuti mbere yo kuyakoresha muri iki canke kiriya babanza kwitonda ugasaba nabo bose namba bavuga yuko bari kubarahanya agati y'akazi na muntu yuko baza barakorana na leta leta ahanini biyandere neza abanyagihugu bose kandi leta hari icyo bita ordre public itegerezwa gushyira mu gihugu hama bakaza imbere yo gushyikiriza rero bakaca bishyira mu nzego nka zawe bakumviriza impande zose kugira impande zose ziragwa n'icyo kibazo kuko gushimishwa na raporo.
Murakoze cyane Arno, murakoze mwese. Reka duha karyo umunywanyi wa nyuma w'ishyaka rya Amerika tuko turaja ku musozo w'ikiganiro. Jean-Claude, urakoze kwihangana ku murongo mu masegonda make cyane, kibazo cyawe n'icyumviro.
Murakoze cyane kuba munyakiriye ku ishyaka rya Amerika. Yes, nitwa Ngoboka Jean Claude, merereye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma.
Ngoma?
Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma.
Mu Burundi cyangwa mu Rwanda?
Mu Rwanda.
Ndaga ku ijambo.
None twebwe urabona nk'abanyarwanda kubera amahoro dufite mu gihugu cyacu n'ubwumvikane mu rubyiruko, nanjye ndi urubyiruko mfite imyaka 22. Dushyira hamwe tukubaha ubuyobozi turiho, tukwitabira inama, ibikorwa remezo byubaka igihugu, nitwa amaboko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Twe duteze igihugu cyacu u Rwanda imbere. None nkaba mbona nk'u Burundi urubyiruko rwaho abayobozi bo hejuru bagerageza bakagarura amahoro bakamanuka bakigisha urubyiruko rwabo rwo rugashyira hamwe, ntabwo rwashyira hamwe mu gihugu harimo amacakubiri batumvikana neza.
Urakoze cyane rwose Jean-Claude, unaheraheje kino kiganiro neza, usa n'utanga impanuro. Reka duha karyo umwe mu batumire bacu masegonda make cyane, masegonda 30 umwe ashikirize akajambo ka nyuma n'impanuro. Nancy Ninette Mutoni mu mugambwe CNDD-FDD, jambo ni gwawe.
Mwakoze mwakoze kuba mwadu utumye bwa dushikirize icyo twumvira natwe nk'ugwaruka urikiye mu mugambi CNDD-FDD. Ni byiza cyane kubona mwaduha aka kanya ko kuganira n'aba bagenzi bacu dusanzwe duhuriza ku bibazo by'ugwaruka mu Burundi, no hanyuma mubyo dutumire kugira ngo tuganire. Hanyuma nkaba mpamagarira ugwaruka rwose rero kuguma ku kizi gukunda igihugu, hama biyamirire kure, biyamirize kandi biyamirire kure abo bose bashaka gusamaza ugwaruka barukora ku kizi barujyana mu bituba cy'igihugu. Nashimye cyane ingene urugwaruka turi kumwe mu kiganiro rwashikiriza ibyiyumviro mbere yaniyamiriza ako kazi kawuzisa abahinga baje kwandika ibaru Burundi bagana raporo z'ibinyoma. Nashimye cyane n'ukuri ingene babibona nabo, ingene babona ko igihugu cyacu kigo kirarenganywa ari ugwaruka rubivuze. Murumva yuko turacyari kumwe, turacyari kumwe politiki y'igihugu. Ni byiza cyane rero, ndabashimiye kandi nanjye nkaba ndahari nanjye kugira ngo tubandane muri uru rugamba rwo kwiyamiriza abo bose bashaka kudushyiriza inyuma. Ndashimiye namwe rero ko namwe mpantumiye.
Urakoze cyane Arno, irakoze mu mugambwe Iprona. Duga ari ku ijambo amasegonda make cyane.
Acu mwatwe nk'ugwaruka rw'abadasiga na Iprona turi buturundi gwaruka yuko izi nguvu dufise muri uwo mwanya sukira ugwaruka tutaze batuzifise mu minsi iza. Izi nguvu tuzikoreshe mu kubaka, mu kubaha abandi, mu gukunda igihugu. Twige cyane igihugu giduhanze byinshi, caratwigishije, kiraturondorera ngene twokwivuza, twoshobora kubaho neza. Tugishigikire, tugira imigambi y'iterambere, tugifashe, tugikorere. Ha mu gwaruka nka ruhimiza yuko hari umuntu yavuze ati uzobica ushatse kuba uyu munsi. Uno munsi twigira inama, ndatubonye rwa kugira inama bwo gukunda igihugu urukorere, hama gube bige kubaha no kubaha abandi mu butandukani bwawe. Murakoze.
Urakoze cyane Jules, nawe Manira Nkunda, amasegonda make ko turasozera akajamo ni gwawe mu mugambwe Frode Bunyakuri.
nanje ndangiza nashimira ibiga Amerika nashimira na bene gihugu muri rusange bagiye kudukurikirana ba kama notera nkusore kuda ukagwa mu Rwanda cyangwa se dawe nyakuri bagiganda daye nabandi bo mu gihugu cyose muri rusange nuko bo kuri gihugu tugakora byose n'Imana kuko twagiye muri byinshi ariko twagiye tubona Imana imbere imbere rero turi atari heza nongera nkebura na Jean Claude mu Rwanda nibaza yuko yokwegera
urakoze cyane Jules, ndabashimiye mwese mwateze amatwi radijwi rya Amerika, mwari muri kumwe nawe Ryan Itanga ishaka twihweza ibibazo by'ugwaruka aho bahagaze ku bibazo by'ubwihugu muri iki gihe. Ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yamfashije mu bwinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro. Mugire umunsi mwiza, turabashimiye cyane.